Awa shikiranganju kwa libatatu, vili wimbele wa shiringa mateka, labazwa kubibazo bitanduka anye, vizomu visata warongo ye, icho gikorwa, chariko gichishu kibili raho, kuri radio na televizyon vizigi hugu, umushikiranganji ukuivu na vansi, ishwe kubibazo bitaribike, harimo icho korwa, kugiranga wasirikare, nivasu bile kuyumvira, guhili kubutegeti, kudeta mugi faransa, imbele wa shiringa mateka, ya vuzeku mwe mumiti, harugusu bizahigi hanocho gufa, mbele ngobili mune guro, Emmanuel Ntamvuki.
Mbere hakaba hariho numurwi uriko uriga neza ingene igihano cyo gupfa naho cakuweho mwibwirizwa mpanavyaha cyo subizwaho ku bantu be nabo bakirota gutembagaza ubutegetsi abene igihugu bishiriyeho nabo batumurongo mukuza barica indongozi mu nzego zitandukanye dutanze akarorero nkabarya bishe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana
umushikiranganje ntawo mvukiye yanemeje ko hari ntwazanga bimwe imaze kwankirwa kuja mu gikorwa cugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cha Centrafrique igarukanwa mu gihugu cyo Burundi n'izindi zitatu zikirindiriye gutahuka avuga kwa abasirikare babeshewe n'abashaka gucanisha mu inzego z'umutekano babagiriza ko bakoze ivyaha byo guhohotera abantu n'ivy'ubwicanyi
baramaze kubegerezaho barindirira indege kugira ngo bagarukanwe mu gihugu n'intwaza ngabo zitatu zifese ipete rya majoro babiri n'abahutu umwe nawe n'umututsi dufatiye kuri iryo rungirwa y'intwaza ngabo ziba zirungitswe mu mategeko kandi na dosiye zabo zizwe neza n'inzego zijejwe zikorera ishira hamwe ONU biraboneka neza ko harakarwa ikinkozi zikibi atakindi kajejwe atari gushaka gucanisha mu rwego rwa gisirikare babicishije kuri bamwe bamwe bakora mu bisata byishira hamwe ONU bakorana nabo kuko nta musirikare yoba afise ico akurikiranwa ko mu gihugu yorungikwa n'abamutwara mu makungu
umushikiranganje wo kwivuna abansi yari kumwe n'abagenzi be b'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe no mu mutekano umushikiranganje w'umutekano arengiye me bunyoni yabwiye abatowe n'abene gihugu ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 hafashwe ibigwanisho bitandukanye harimo ibikoba binini binini 222 inkoho zisanzwe 643 pistole 222 grenade 851 hamwe n'amabombe 18 umushikiranganje bunyoni yanamenyesheje isoko ry'ivyo bigwanisho
ibigwanisho byafashwe ni byinshi hari ivyo tutiriwe turashiramwo kubera ikiriko biregeranywa ariko ibirwanisho bifatwa 90% yavyo biva hanze kandi 90% yavyo twovuga ko vyazananye n'iyi migumuko yarije igamije gutembagaza ubutegetsi kandi bikaba vyaje bizananye mu gihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda
abashikiranganje bahamagawe mu nama nshinga mateka mu gihe havugwa ibibazo by'umutekano muke mu Burundi umutekano muke watanguye kwibonekeza inyuma yaho president Nkurunziza afatiye ingingo yo kwitoza ku nshuro ya gatatu hari mu kwezi kwa kane umwaka uheze agatsinda amatora abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bayisokoyemo icegeranyo cishira hamwe mpuzamakungoni cerekana ko abantu bagera ku 240 bamaze guhungira mu bihugu bibanyi kuva ico gihe naye abagera ku 500 baricwa mu rukurikirane rwo gutorera umuti indyane ziri mu Burundi umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yitezwe mu rugendo rw'iminsi ibiri kuva ku wa mbere w'indwiza Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.